Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu. Muri kumwe na Aurélien Nitangishaka muri studio y'indwi Washington DC. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi. Ku munsi wa gatanu ni umunsi tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme. Mu Burundi no mu Rwanda abakenyezi batari bake baridoga bavuga kwabo bubakanye batabaherekeza igihe bagiye kwipimisha kwa muganga, cyane cyane mu gihe bibungenze hamwe n'igihe bagiye mu nyigisho zerekeye kuvyara ku rugero. Hari abavuga ko iyo nyifato abagabo itegwa n'imico itari myiza ikwiye guhebwa, mu gihe abandi bongera ko yuko hamagara y'uwo mukenyezi kimwe n'ubutunzi bw'umuryango bigeramigwa kubera iyo nyifato y'abagabo. Mbega mwebwe ivyo mubibona mute? Mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi bavuga ko hari akamaro kanini ko guherekeza umukenyezi kwa muganga. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga cyo kuri uno munsi wa gatanu. Turabararitse mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Ya nimero yacu mushobora guhamagara ko tukabahamagara ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Kaze rero mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Aurélien Nitangishaka muri studio indwi. Ni ku munsi wa gatanu, umunsi tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme. Mu Burundi no mu Rwanda abakenyezi batari bake baridoga bavuga kwabo bubakanye batabaherekeza igihe bagiye kwipimisha kwa muganga, cyane cyane igihe bibungenze hamwe n'igihe bagiye mu nyigisho zerekeye kuvyara ku rugero. Hari abavuga ko iyo nyifato y'abagabo itegwa n'imico itari myiza ikwiye guhebwa, mu gihe abandi bongera ko yuko amagara y'uwo mukenyezi kimwe n'ubutunzi bw'umuryango bugeramigwa kubera iyo nyifato y'abagabo. Mu Burundi, ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu buvuga ko hari akamaro kanini mu guherekeza umukenyezi kwa muganga. Mbega mwebwe muvyumvira kwiki? Twatumiye umushingantahe Pamphile Bukuru mu biro vy'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi. Umushingantahe Bukuru ajejwe kwigisha no kujijura abanyagihugu kugira inyifato nziza kugira bagire amagara meza. Twakira umutumire wacu umushingantahe Bukuru, ndabaramukije. Ikaze mu kiganiro mwisanga.
Ndabaramukije neza, murakomeye.
Yego, turakomeye, turashima. Murakoze cyane gufata akanya ko kuganira natwe kuri iki kibazo cy'abakenyezi. Bamwe bavuga ko abagabo batumwa no kudaherekeza abakenyezi babo n'imico mibi, abandi bakavuga bati n'ubugaba, abandi bakavuga ko umugabo abafatiriwe umwanya wo kugenda kwa muganga ataba ufise canke abari mu yandi mabanga. Mwe mubibona mute ahanini kuri iki kibazo?
Murakoze. Ego nibyo ngahe wacu mu Burundi nko muri Afrika hariho imico dufise itari mike myiza dushobora kubandanya tugendera ko, ariko hari n'iyindi iteza kuja hinduka ko imyaka igenda kubera amajyambere. Nibyo ko ngaha urugo umengo n'umugabo kandi bakabishimikira ko ugasanga mbere no mu mateka n'amategeko arabishiramo yuko umugabo ariwe mutwe w'urugo, hanyuma rero bigatuma kenshi na kenshi dusanga kuri iki kibazo cyane cyane cyerekeye kwibungenga, ugasanga hariho abagabo n'ibyo batererana umukenyezi mbanyi bagaheruka bamuteye inda ukamengo igikorwa ciwe no kubandanya yitwara gushikaze yibaruke. Kandi ico dushaka twashaka gushimikira kare uko kwerekana neza ko burya kwibaruka ni babiri. Nico gituma kubera iyo mico nyene iyo umukenyezi yashikanye yateye igise murazi gise kirababadura umukenyezi urabizi. Mu kuza kwibarutse ni wacu bibarutse umugabo ngo wabyaye uragakira kandi ibyo bijanye n'imico.
Kubera iyo mico none ikomeye cyane, hari icyizere abakenyezi bogira cy'uko abagabo bagenda bategera akamaro kuko baherekeza canke imico n'ikintu ubona kumbura gikomeye cyane gishobora kuzoba intambanyi ku magara y'abakenyezi?
Oya, imico uko tugenda dutera imbere mu majambere niko tugenda turafata n'izindi ntumbero. Ubu unye urabizi ko kera hariho imirimo imwe imwe yari ijejwe abakenyezi, mbere ugasanga n'ingene turera abana tubarera turera abahungu ntiturera abahungu cyo kimwe n'abakobwa. Ariko uko tugeze ubu unye intambwe iri kiraboneka, ibintu biriko birahinduka kuko tukabona yuko ibi bintu bizohinduka, na cyane cyane ko tubona yuko kuri iki kibazo cy'uyu munsi cyerekeye irondoka. Turabona yuko abagabo nibyo uruhara rwabo ntiruraja ku rugero twifuza, ariko turabona yuko hariho abagabo baherekeza abakenyezi babo bakabafasha mu dukogwa iyo bibarutse bakabarika mbere bakabafasha no kujana umwana ku rucanjo. Ariko sibe ntizovuga ngo turi ku rugero runini cyane, ariko biraca biraza ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi.
Nkuko bivuze intumbero irahari, ibintu bisa n'ibigenda birahinduka buke buke, haribonekeza abagabo bamwe bamwe batangiye kuza baraherekeza abakenyezi. Twovuga yuko kumbura abo batangiye kuza baragenda n'abariko barapfa kugenda canke n'abatangiye gutegera neza na neza akamaro kavyo canke nuko kukumva ko kamo bategwa bagaca bapfa kugenda?
Oya, sukubera bumvise akamo no kubitegera neza. Ubu biraboneka neza yuko ubuzima bumaze kuboneka ko ari ubwa babiri. Biraboneka yuko umugabo w'umurundi ahari bidanye na cyane cyane nuko abantu bagenda baraja mu ishure. Ubu urabona ntitukiri mu kantu k'izinga twisangije. Unye isi yose turabona ibihaba, nico gituma bida birafasha abantu kugira ngo buguruke bategere neza yuko atari ikikogwa cy'agahato, bumva neza ko ari urugo rutegerezwa gukora ibyo rutegerezwa gukora nk'urugo atari rumwe twabitereranye umukenyezi.
Kubavuga yuko n'ubutunzi bw'umuryango bushobora kuhahonera iyo umukenyezi yigwanye ko kubijanye n'amagara yiwe, bubo biba byatewe n'iki? Ubutunzi bugiramirwa gute bw'umuryango?
Reka duhere ku mugani w'Ikirundi. Mu Kirundi tuvuga yuko umuhusha atunga ahusha umugore. Umugore rero ni nkingi y'ubutunzi mu muryango, icyo ni cya mbere. Icya kabiri tugiye kuri iki kibazo cyane cyane nuko umukenyezi nibyo ararangura ibanga ryiwe nk'umukenyezi agakora udukorwa twimuhira, nico gituma n'abagabo bategeza kubafasha, na cyane cyane nko muri iki gihe cy'ukwibungenga hoho umukenyezi abakeneye no kuruhuka kugira ngo imbanyi umwana ari munda akure neza azavukana amagara meza. Kuri iki kibazo rero cy'ubutunzi, mu gihe umukenyezi umugabo ayimutanye byose agira umuruho w'ibikorwa byo mu nzu, akagira umuruho w'ukudakurondera kwa muganga gupimisha iyo mbanyi kwisuzumisha, uwo mwanya ugatakara byongeye amagara yiwe nahasinzikaye urumva yuko karahara mu rugo iyo ari urugo ni babiri urumva yuko yari babiri bashize nguvu hamwe birumvikana ko ubutunzi bwiyongera
kandi niyo agwaye bagategerezwa kumuvuza ni ikindi kibazo mu bijanye n'ubutunzi
ikibazo gihambaye cyane rwose
Hari abakenyezi ikindi kibazo abakenyezi bibungenze bidogera amavuriro atabakira canke abagora cyane kubera baba batajanye n'ububakanye ibyo akenshi abaganira n'ishwi rya Amerika bavuga ko bitumwa nuko babahagarara ku mirongo amasaha menshi cyane bagashigwa inyuma y'imirongo ivyo muwa muvyumva ho kugwa iki kugira ngo aba baba badafise aba baherekeza nabo nyene boroherwe
oya nibaza ko ivyo bintu bitoba bifise ifatiro rwose naho kumbure mu kirundi bacu mugani yuko atawo buri sato umwongo utawuri sato ibidahizwe aha mu Burundi nkuko tubunye no kubwira ubu nta mukenyezi numwe ashobora kugenda ibirometero birenga bitandatu araronka ivuriro ni hake cyane amavuriro yaragwidwe kuburyo umukenyezi agiye kwivuriro atagenda urugendo rurerure ico ni cambere ica kabiri nuko atamuntu numwe ashobora kugenda gusuzumisha imbanyi ngo bamusubize inyuma cane cane ko mwitunganywa ry'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu kugwanya sida twarashizeho uburyo bwuko umukenyezi yibungenze canke uwundi ibyo twashizeho kugira ngo dutange uburusho ngene bakira abantu byumvikana ko atawe wosubize inyuma ariko umwidogo kumbure birashobora kuva kuri umwe n'uwundi umukenyezi agiye kwa muganga impanuro bagenda bamutekereyo yijanye baramubwiye bati ni byiza ko ni wagaruka wogarukana n'uwo mwubakanye kumvo nyamukuru zibiri imvo ya mbere iyo bagiye kwisuzumisha imbanyi bakagenda bajanye barongera hamwe impanuro zerekeye irondoka rijanye n'amagara meza ica kabiri bakabapima kugira ngo barabe uko amagara yabo ameze bakamenya ingene bifata mu gihe basanze hari ingorane zoba zashikiye amagara yabo urumva ako n'akamaro kanini nico gituma abajejwe amagara y'abantu bari mu mavuriro iyo bari hose bafise iyo ntumbero yugusaba si itegeko ntibabwira ngo ntuzugaruke mutazananye turazi ko hari abagabo bigaba batagenda ariko bagenda babahaye impanuro bati ni wagaruka rero byo bavyiza muzananye n'uwo mwubakanye nuko bigenda rero nta muntu basubize inyuma ngo nuko ngo atajanye n'uwo bubakanye
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ku kibazo cy'uyu munsi turifuza cyane cyane gose yuko abakenyezi abigeme bohamagara bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro kuko babibona kuri iki kibazo cy'abagabo badakunze kubaherekeza ku mavuriro kwipimisha nkuko umushinga nahe Pamphile Bukuru ariko arabisigura akadusigurira n'akamaro kavyo kibazo cya nyuma mbere yuko tuja ku murongo wa telefone ngo twakire ibibazo n'ivyumviro by'abanywanyi bishwe rya Amerika bimwe mu byo umukenyezi yokora kugira ngo ashishikarize afashe umugabo we gutegera yuko hari akamaro kuko yo muherekeza ni nk'ibihe canke yo muhanura ate
ubwa mbere urugo ni babiri duhimiriza yuko mu rugo haba ikiganiro ubusi bya ntitukiri muri ca gihe ca kera umukenyezi yari umuzezwa nzu gusa mu kiganiro rero co mu rugo niki kiganiro cerekeye kurondoka cojamwo byonafasha kugira ngo niwe by'umurindi w'ukubyara intahekana ugabanuke ndabahakayaro rero mu cigwa giheruka gukogwa cerekeye amagara y'abantu umurundikazi w'umurundikazi umukenyezi w'umurundikazi yibaruka muri rusangi abana begereye kuri batandatu byumvikana yuko tugifise umurindi munini ariko mu gihe bodi nama urugo ni babiri niki kibazo kirondoka bakakiganira byofasha cyane kuko dusubiye inyuma kuri ya mico umenga umugabo niwe afata ingingo zose zerekeye ibyo na nibyerekeye irondoka hakaba rero n'abakenyezi batoroka bakagenda kwabo bakaja kurondera uburyo bwo kwa muganga abagabo batabizi ahandi naho bikaba nabibi iyo basanze bafite ingorane y'amagara yabo ugasanga barafata n'imiti binyegeje kuko batinya ingaruka mbi hari abagabo bamwe bamwe baca babirukana baca babahari ivomo urazi iyo hadutse ingorane mu rugo harabatanatana ku mwikomo ibyo rero tugasaba rero yuko mu miryango abantu boganira ikindi naco nuko haba bajejwe intwaro iyo bagiye kuragana muri eta civile murarya amategeko babasomera naho ne bagashimika babumvisha yuko umukenyezi mu rugo ari afisi ijambo ry'umukenyezi n'ikintu gikwiye gushimikirwa ko cyane kuko yego nivyo bararunse ijambo uburabona bari mu nzego zitandukanye ariko rero kuja mu nzego ntibikwiye byonyene haraho usanga bari mu nzego mugabo usanga ya mici gumi dukwirikira ikiganiro rero cyo mu rugo ni ikintu gihambaye tugasaba rero nuko n'abajejwe intwaro abo bajejwe amagara y'abantu nabone bofasha kugira ngo tuje turerekana yuko dukwiye kuja turava mu bintu bimwe bimwe hariho byiza twogumya ariko hariho n'ibindi dutegereza kuja turahindura kuko tuja turatera imbere
Ego murakoze cyane uyu turi kumwe n'umushinga ntahe Pamphile Bukuru mu biro by'ubushikiranganje bijejwe amagara y'abantu akabajejwe kwigisha no kujijura abanyagihugu kugira inyifato nziza kugira bagire amagara meza ni mu kiganiro muri isanga cerekeye ubuzima bw'abakenyezi abigeme kuruno munsi wa gatano muri kumwe na Oriane Tangishaka reka tuje ku murongo wa telefone duhaka ryo n'abanywanyi bishwe rya Amerika nabo bagira ico baterere duhere kuitwa Christiane amahoro neza
amahoro neza Oriane
urahura komeye
ego na mahoro
turashimye kukamu witabiriye ko kugira ngo bakenyezi nabigeme bashikirize icyumviro duga kwijambo
ego cewe narishaka guterera nashaka ntange icyumviro nagomba mbwire abashinga ntahe yuko boza barafata neza abakenyezi babo kuko umukenyezi ni kirumara mu rugo umukenyezi niwe araba twose mu rugo rero boza barabafata mu mugongo ubu agwaye akamuherekeza kwa muganga ndetse no kurera abana bakaza barabyitaho bakabafasha kuko umukenyezi iyo atahari mu rugo urabona ko hari ikintu kinini kiba kibuze
Christine none nk'umukenyezi sinzi ko wubatse cyangwa ko ufise abana iyo birumvikana yuko abakenyezi bidogera uko abagabo babo batabaherekeza urakeka ko umukenyezi yamusabye umugabo wewe ntiyemere biramubabaza cyane cyanke abona ati nta kundi yanse kuri wewe ubona umukenyezi avyakira gute akenshi
biramubabaza cyane gose nyene kubera abakeneye ko amuherekeza akamufata mu mugongo nyene ndetse niyo yogenda agiye kwa muganga arenze abe ari hafi yiwe bizoreka kumubabaza yego
urakoze cyane gose Christiane
urakoze namu
ego tubandanye ku murongo twakire na Gilbert kibazo canke cyumviro iki kibazo ukibona gutega Gilbert
akabazo kanisha ko mubaze umutumire urabona hagiye usanga umugore afise umugabo akunda kuvorerwa anywa inzoga nyinshi.
Mhm.
Agize aramukoma amubwira ngo bajane kwa muganga kacya dukamukubita. Kacya sanga umugore aratinya umugabo. Nuno umugore nguwo afise umugabo akunda kuvorerwa akunda kumukubita ibyo ari bishishamo ni yahe kugira ngo amwumvishe ko bategereza kujana kwa muganga.
Mhm.
Cyakabye ni nk'inherera.
Mhm.
Urabona abantu babagabo twafise ibintu byinshi dukora.
Mm.
Kuronderera rasi wabana, kuronderera rasi umugore, kashanga kwa muganga hari abantu benshi bitegezwa gutonda agateba. Nico gituma rero ushanga umugabo atenda ko bajana kwa muganga.
Mm. None
ikindi
none umugabo yokora kugira ngo amufashe kumbure ko toba yaramusaba akanya ko kujira kwa muganga ni ikihe yokora kugira ngo amufashe mu magara yiwe. Kuko nkuko umushinga ntaye bukuru yavuze ntiyo bimuterera wenyine ibijanye na magara.
Cyo kwa nuko ari muhira yo mwita akamama hafi.
Mhm.
Ati yisinga marigara igihe amaze kugwara no kuvuga yo kutumwa hafi ukamuha akakemera.
Mhm.
Yego.
Mhm. Urakoze cyane gose Gilbert kuciyumvira ni kibazo cyawe. Mushinga nahe bukuru pamfiri bambiye ku murongo umuhinga bw'ivyuma yuko mu murongo wacitse gato ariko bakongera bakakugarura. Sinzi ko
nagarutse
icyumviro cha Christiane yashigikiye icyo cyumviro cyuko mugabo yoherekeza mu mukenyezi wiwe na Gilbert kibazo ciwe ndakeka mwacyumvise.
Ego icya Christiane urumba ko yashigikiye ariko nagira ngo arohe kucarira ibere.
Mhm.
Gilbert yagarutse ku kibazo cerekeye cyane cyane ibi byuko kijaje no gusinzikaza umukenyezi.
Mhm.
Ibi nabyo ni bibi cyane. Ibi inye nibyo dutegereza gutuza. Nta wodarashima rwose ko abagabo bakwiye kuboregwa kugira ngo bahohotera abakenyezi babo. Nibyo hariho ingo zibaye huko. Ibyo nabyo tubishira mu mugwi w'abantu basinzikaza agateka k'abakenyezi. Ibyo nabyo ni ibintu bibi cyane bikwiye kugwanywa mbere no guhana no guhanwa bigahanwa kuko umukenyezi si gitungwa si ni gitungwa ntibakibabaza nk'etse umuntu atanga ubuzima. Ibyo ni bitegeza kuja mu nyigisho runtu kugira ngo abantu bagire ubuntu mu ngo bareke guturubika abakenyezi na cyane cyane ko bafise agateka kabo. Icyo nicyo kumenya kandi abantu bakakimenya bakakimenyera abantu bene abo bakwiye ahubwo guharirwa ivomo abantu bakabafatira n'ingingo ngira ngo benshi bigenza gutyo kubera kenshi haracari ya mico bavuga ngo niko zubakwa. Akaza umugabo agasindikaza ubuzima bw'umukenyezi kuko avuye gusesa kuri itunga ry'umuryango aje yaborewe canke abuye mu bindi. Ibyo navyo turazi ko birari ko ni ibintu atawoshigikira ibintu byo kunegura byo kugaya cyane rwose. Ndashimiye Gilbert ko avuza yuko abakenyezi ariyo bari muhira ruko bama hafi ntibaje kumarigara. Ariko ibi byo kuvuga yuko umugabo ari waje kuronderera abana siwe wenyine urugo ni babiri. Muri ibuka mu myaka yahera carazira kikazirizwa yuko umukenyezi aja mu kazi ka leta akagumareza abana canke ngo ntadandaze. Ibyo nabyo twarabirenganye urugo batezwa kururonderera ari bose. Hanyuma ikindi dutegerezwa kumenya nuko muri iki kibazo cyane cyane kijanye nirondoka tugaruke hahandi nyene ni byiza cyane yuko umugabo aherekeza umukenyezi wiwe kugira ngo bakwirikirane ubuzima bategure umuzo. Umuzo w'umwana bagiye kwibaruka uwo mwana kugira ngo baze bamwibaruke afise amagara meza nabone bafise amagara meza kandi bakamenya ningene bifata kugira ngo ntibabyarire abana bibarabara ntibabyara abana badashobora kurera babyara abana bonyine bumvikanye baronse impanuro hari habashobora kuronka impanuro zo kwa muganga bagakoresha uburyo kwa muganga canke naho bakigira inama bo nyene ibyo niko tugaruka hahandi urugo ko ari babiri ko bategezwa kugira ikiganiro mu rugo n'ikintu gihambaye cyane egome
urakoze cyane reka tuje ku murongo twakire n'undi munywanyi w'ishuri rya Amerika Elise amahoro neza Elise
mahoro Leane mwiriwe neza
urahura komeye
ego ndaramukije mutumire
ndabaramukije
ego ego je kuri cyo kintu narese ikintu nagomba guterera ko ego igituma jewe mbona abakenyezi kenshi badaherekezwa n'abashingantahe babo iyo bagiye nko ku ivuriro canke ku bitaro mbona umenga biravana n'uko kuntu mu Burundi cyangwa mu Rwanda urabona yuko burya ibihugu bisa nk'uko duhuje imico bivana n'uko kuntu ubona umugabo umwe usanga afise abagore batatu babiri je ndabona umenga bivana n'icyo kuko umugabo afite abagore babiri sinumva neza yuko umugore we yogira ikibazo uno munsi akamuherekeza ibyo wa wundi wa kabiri yongera kugira ikibazo hanyuma akongera akamuherekeza ndazi yuko aca yumva yuko yofatwa n'isoni kwa muganga babonye aherekeje uwundi bamubaza ibibazo byinshi ego demon umenga ingingo leta yafashe yuko abantu bokwandikwa niyo ngingo ya ruhasha ndazi yuko nibamara abagabo gutahura yuko bakwiye kubana n'umugore umwe iyo nyifatizo hinduka kuko nta kundi bazobigira kubera bazaba bemanga umugore umwe nyene bazomuherekeza ego gusa narifise ikindi kibazo ku bijyanye n'iby'ubuzima nyine nk'uko higanira icyo bizanye n'iby'ubuzima bw'abakenyezi narifise ikibazo mu minsi iheze harabonetse uburyo bushasha bwo kuyipima umugera mu gihugu cy'u Rwanda ubwo buryo urabona burya iyi nzu y'umubanyi novuga ati iyihiye n'iyiwawe utagiye kuzimya nayo bifashwe ubwo buryo jewe nabonye umenga batarabye neza umenga badoba bashize imbere ahubwo ingene umugera wobasha kugwira kuko sinzi ubwo buryo bisaba yuko abanyagihugu babanza kwigishwa bakamenya kuko no munsi nimba nasuwe n'umukobwa bikaba ngombwa yuko turangura amabanga y'abubatse turashobora kuzosha tukoresha ubwo buryo ati twizerane oroke tukaca twibagira yuko umugera uza kuboneka heza amezi atatu urumva tuzobona ati ntitugwaye ariko umugero utari bwageraho utogwa cyo usanga turanduzanije bwa buryo bavuga ati ngo bashaka kurwanya umugera uca usanga umenga bashatse kuworora n'ubuga neza yuko hamwe mu Burundi icyo gipimo cyo hashika uraba neza bakabanza kwigisha abantu yuko umugera udatoregwaho ni mu gihe umaze amezi atatu nibaza cyofasha cyane kuri icyo gikorwa
Elize wo banza ugasobanura neza kubatabizi ubwo buryo bwaje mu Rwanda ukabibutsa cyangwa ukabasobanurira bumeze gute ubwo buryo bwo kwikingira ingwara ya sida cyanke n'ubuhe buryo
ego hari uburyo ico gihe bari batumiriye n'umuntu menga avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda hari uburyo bwaje yuko umunyarwanda wese abikeneye ashobora kwipimira umugera ahashaka ahari hose n'uburyo novuga yuko bukoresha nakantu gapima umugera binyarutse mu mwanya mutoya kakakwereka yuko wamaze kwandura umugera canke utarawandura ariko rero mu bijanye n'ubuzima naho tukaba tuzi yuko umugera kugira uboneke ni mu gihe igihe wanduye bisaba yuko ubumaze amezi atatu niho ushobora kuba woboneka mu maraso rero ubwo buryo hamwe bwoza mu Burundi novuga neza igituma buzoba buje kongereza umugera ni mu gihe ushobora kugura ako kantu ugomba wipime kugira wemeze nk'umuntu mwoba muri kumwe mugomba kurangura amabanga yabubatse kubera amaze kubona yuko kakweretse yuko ukomeye ntiyotinya kukwiha umubiri wiwe ariko kubera tuzi yuko umugera nawe uboneka aheza amezi atatu ushobora kuba wari wawanduye aheze nk'indwi imwe cyangwa iminsi ibiri cyangwa ukwezi ako kantu rero kataca kakwereka yuko ukomeye kandi ugwaye muri ubwo bugero ugaca usanga umugera ubandanye ugenda ugwira hako ugabano. Ego
urakoze cyane gusigura ico kibazo Elise.
Ego
murako babivuze bijanye namagara y'umuryango. Urakoze cyane. Reka duha karyo umushinga nawe bukuru akwishira mbere ko tuja kumutumire akurikira. Duhereye ku kibazo cha Elise umushinga ntahe cerekeye aho kimwe mu bituma abagabo batagenda nuko bafise abagore benshi ivyo byo bari byo mubibona gute. Nubwo abatagize amasoni ko kubaronka bose ari benshi mugaba kagira amasoni kugira kubavuza.
Ica mbere haba mu Burundi cyangwa mu Rwanda ibyo amateka n'amategeko dugendera ko yemeza ko umugabo ateza kugira umugore umwe. Ngira ngo yavuze abandi bashiruhande. Ariko amategeko aratomora neza mu gitabo kigenga ingo n'abantu mu Burundi umugabo ateza kugira umukenyezi umwe. Ari naco gituma mbere ngira ngo ngaha mu Burundi yavuze rya sekereza ariko riraba yuko aba ingo zibana zidaciye mu mategeko bose boja kwiyandikisha muri leta kugira ngo bagire ubugeni. Maze tugabanye ibyo by'izo ngorane kuko nivyo biri muri izo ngorane zija ziraduka mu gihe abantu babana bidaciye mu mategeko. Mu Burundi rero urugo ni ukuvuga umugabo n'umugore banditswe biciye mu mategeko. Abo benshi ngira ngo ni babandi baca iruhande abo nabo biriko biragwanywa kandi n'ingingo ruhaca ziriko zirafatwa ngaha mu Burundi. Icyo ni kimwe. Ica kabiri ngaruke kuri ubwo buryo ariko aravuga bw'ukwipima umugera bwihuta ko bwari bwotuma bugwiza umugera. Nibaza ko atari ibyo. Muti kubera iki tugenda turatera imbere ingene ubuhinga buja buraza ibyo bipimo naha birahari mu Burundi. No kuvuga yuko ubunye mu migambi mpuzamakungu dusangiye n'amakungu hariho wa mugambi wo mu 2020 aho twoshikana 90 inshuro zitatu. No kuvuga 90 kwidana ya mbere aha abantu bose bazoba bazi bazoba bipimishije umugera wa sida. 90 kwidana muri abo bakaba muri abo bipimishije 90 kwidana bakaba bari ku miti ipfupfa haza. 90 kwidana ya gatatu nuko tuzoshikira iryo hangiro muri abo 90 kwidana yabo bafise umugera utakiboneka mu maraso. No kuvuga iyo abantu bamaze kugira umugera utaboneka mu maraso bita mu gifaransa charge virale indetectable ntibaba bacanduza. Naho rero ibyo bipimo biriko biraza kugira ngo abantu ubwa mbere nivyo ibyo yavuze umuntu mu kwipimisha barabanza bakabonana n'ababijejwe bakamusigurira ibyo niko twatanguye bakamutegura. Ubwa mbere urabona byari biteye ubwoba nta miti yo gupfupfaza yari ihari. Ariko ubu unye iyo umuntu yipimisha akabimenya hakiri kare agakurikira impanuro za muganga arabaho akabandanya ubuzima aronse imiti yo gupfupfaza. Byongeye n'abakenyezi bibungenze baraja ku mugambi w'ukinga ubwandu bwa sida mu mbanyi mu kibondo kiri mu mbanyi maze abana bakavuka ari bazima ta bwandu bwa sida bafise. Izo mpungengerera afise nibaza ko umaze kugatora ako kantu ngo yipimishe niyabagatoye ngo yipimishe kugira ngo acagire imibonano nk'ubuzabitsina uyo o ndaratahura. Utahuye neza no kugira ngo amenye ingene amagara yiwe ameze so kugira ngo acarangure imibonano mpuzabitsina. Twigisha ko umuntu muhuye
ndakeka telefone imushinga nahe bukuru pamfirimo ushikira nganje bijejwe amagara y'abantu mu Burundi ucitse. Turagerageza kumugarura ku murongo reka twakire undi munywanyi abe abajije ikibazo. Jean kumurongo uratwumva? Allô Jean? Jean katwakire niyo mukiza Jean girabira mugoye nawe nyene Jean lekatwakire niyo mukiza wirewe neza niyo mukiza
mwirewe neza
urahura komeye
yego turakomeye
ikibazo wumvise ko tuko turaganira kubijanye n'abakenyezi bidoga yuko abagabo babo batabaherekeza kwipimisha kwa muganga cyane cyane iyo bibungenze baba bakeneye umuntu abari kumwe nabo ukibona gute ikibazo canke ciyumviro
ngewe rero ko mbibona ahanini ikibitera nuko imiryango bitumvikana hanyuma rero ugasanga mu miryango afite amakimbirane yuko wenda abana afitanye atari ababo hagati yabo no ya uwo mudamu yagirinda umugabo akayaba yamuyorera ko bajya kwipimisha kwa muganga ikindi nanone ni uko usanga nko kwa muganga barababujije ngo byara abana benshi noneho umugore yamara gutwita inda noneho umugabo ugasanga agize isoni zo gusubira kwa muganga kugira ngo babashe kwipimisha rero njyewe ni uko mbibona murakoze
cyane niyo mukiza ndabwiwe ko mishinga nahe bukuru ari ku murongo mishinga nahe bukuru sinzi kumbure wo bandanya kuciyumvira wari ufise hama tukabandanya tukishura ibindi bibazo
urakoze nagira mbananye mbwira Elize ibi byuko ako ubwo buryo bwo kwipimisha byihuta wo kwipima ubwo nyene ugacurangura amabanga mpuza bitsina utikingiye nokwiyibagira kuko wowese mutizera cyo wowese muhuye nawe ndi woca muhuze ibitsina uko nyene mutikingiye duhanura ko abantu bikingira uburyo bwihuta rero nuko abantu bo bitegera nokugira ngo ntibuje kugira ngo dufashe abantu bashurashure buje kugira ngo abantu bamenye ingene amagara yabo yifashe ndacare cyane ku mu mavuriro yose upimwe agasanga agenda numugera baca bamuho mutupfupfa ubwo nyene ubu niko bimeze no kugira ngo aba bantu rero tugerageze kuzoshikira mahangiro yo mu 2030 umugera wa sida waravuye mu bantu
murakoze cyane hama niyo mukiza nawe yavuze ko akenshi abagabo tugarutse kuri cha kibazo c'abakenyezi bataronka babaherekeza atabagabo bu imiryango ibitumvikana hari ibibazo mu muryango niho usanga kenshi abagabo badashima guherekeza abo bakenyezi icyakabira kavuga ati kuvyara abana benshi biratuma umugabo agira isoni kwa ma yasubiriye kwa muganga muvyumva gute
tugaruka hahandi urugo rutumvikana niho batarerana umukenyezi ngo genda akimenya ico ni cha kibazo cuko mu miryango dutegerezwa abahatezwa kuba umwumvikano ni naho nabana bakura bameze neza bafite amagara meza mu mutwe iyo babona ababyeyi babo bumvikana ico ni kibazo abantu bategerezwa kuja barategera yuko imico yatuziritse ko dutegerezwa gushinga icumu tukabibika ibikoko mu rugo bikagabanuka buhoro buhoro hanyuma ni byiza rero yuko umukenyezi yoherekezwa n'umugabo wiwe kugira ngo bagende nibyo byo kubyara benshi nibyo byo kubyara benshi bigaruka hahandi kuko umugabo araza yiviriye yo agashika hindukiza umugore gusa batavuganye ibyerekeye ibibazo bibarava byerekeye irondoka ngira ngo murumva ico cyatse kuvuga hanyuma umukenyezi yatwara inda umugabo ngo urimenya nk'uko umengo siwe yayimuteye naho bihagaze urumva rero dutegerezwa ko nibi byuko kugira isoni z'uko iyo agiye kwa muganga agaherekeza umukenyezi bakaronka impanuro birashobora kugabanya umurindi wo kubyara benshi kuko bashobora kuharongera impanuro bakabaharongera n'uburyo bubafasha kugira ngo batandukanye imbyara babyara bo bifuje gutyo amagara yabo atera imbere bashobore kwiteza imbere kuko umukenyezi natabyaye ntahekana azogira amagara meza afashe umugabo mu rugo utunga ry'umuryango ryiyongere itunga ry'igihugu naryo ribone kwiyongera. Ego
murakoze cyane gose radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twaye twagerageje no kuvugana n'andi mashamwe y'abakenyezi ku kuntu babona iki kibazo cy'abakenyezi mushirahamwe CAFOB ijejwe kwitaho ibibazo by'abakenyezi nabo nyene babibona uko nyene yuko ari hakamaro gakomeye cyane ku kugira ngo umugabo aherekeze umugore wiwe ku mavuriro. Nabo nyene turagerageza kubongera ku murongo bagira icyo baterereye kumbure batange n'impanuro nico kogwa kugira ngo iki kibazo gikemuke abakenyezi bagira amagara meza n'umuryango ushobore kuharonkera amagara meza muri rusange. Radishwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu ngikirije ko ndumirange
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mu Burundi no mu Rwanda abakenyezi batari bake bidogera bavuga yuko bataherekezwa mu gihe bagiye kwipimisha kwa muganga cyane cyane igihe bibungenze hamwe n'igihe bagiye mu nyigisho zerekeye kuvyara ku rugero. Tukaba twatumiye umushinga ntaye Pamphile bukuru mu bushikiranganje bujijwe amagara y'abantu akabajejwe kwigisha no kujijura abanyagihugu kugira inyifato nziza kugira bagira amagara meza. Twatumiye kandi n'umufasoni Esperance Nijembazi umuyobozi w'urunani rw'amashirahamwe haranira neza y'abakenyezi CAFOB mu Burundi agire icyo ashikirije nawe nyine kuri iki kibazo. Ndabwiye ko bamwongeye ku murongo wa telefone. Umufasoni Esperance ndabaramukije ndabahikaze mu kiganiro muri isanga.
Ndabaramukije neza Oriane.
Muraho murakomeye.
Turakomeye namwe muraho.
Turaho turashima. Murakoze cyane gufata akanya ko kuza mu kiganiro muri isanga nubwo telefone zawe zatugoye gato. Kuri iki kibazo muraharanira neza y'abakenyezi ego koko murabona yuko ari ikintu gikenewe cyane. Mwo tubwira uko mubibona mwebwe ico mubona gituma cyane cyane abagabo badaherekeza abagore babo. Twabuze ko hariho bijanye n'imico, bijanye no kutaronka umwanya n'ibindi byinshi. Nk'ishyirahamwe ry'iri haranira neza y'abakenyezi mwe mubibona gute?
Eka nanjye nuko ndabibona. Ego harimo ibyo by'imico nk'uko bagiye barabivuga ibyo byo kubura umwanya kandi ahanini ngira ngo abashinga ntahe ngira ngo nuko badatahura ineza yabyo ibyo ngira ngo biri mu bituma ngira ngo batijukira cyane kuza baraherekeza abakenyezi babo mu gihe bibungenze bagiye kwipimisha kwa muganga kibure bagiye ngira ngo kuronsa inyigisho kugira ngo bashobore gutandukanya ibyaro. Ahanini rero ngira ngo hariho n'ukutamenya ngo bakabona bati abagore nyene n'iby'abagore kandi tuzi yuko umushinga ntahe mu rugo kuri icyo kintu aragifite mu ruhara runini ko musanzwe muzi yuko na kare abubakanye hajya bagiye kwandikwa hari ibyo bemera uko baba bagiye kubatana bakundana gose baremera byinshi ko bazokundana ari mu mahirwe cyangwa mu magogwa ni nacyo bituma rero umushinga ntahe kuri ubwo bw'urukundo rero zoherekeje umukenyezi wiwe kandi birafasha cyane kuko bituma n'uyu mwana umukenyezi we yibungenze hacajemo n'ibintu by'urukundo kandi nk'uko birango musanzwe mubiri kugihe umukenyezi agiye gupimisha imbanyi aronka inyigisho zitari nke
bitera
yuko n'umushinga ntahe wiwe acabyumviraho kuko muri ubwo barababwira yuko utereke ingene umukenyezi wo kwifata ingene yofungura ingene yomererwa neza mu muryango aho rero umugabo ategeza kubimenya kugira ngo abishyire mu ngiro umukenyezi mu gihe w'ingenze agume amerewe neza aze yibaruke atekanye atangora n'imbanyi aze yibaruke atangora n'izibaye
murakoze cyane gose ngarutse ku mushinga ntahe bukuru ndongera ngaruke kuri mwebwe ku kibazo kuri ico kibazo nyene mushinga ntahe bukuru hari inyigisho mu bushikiranganje zigamije gufasha umugabo kugira ngo ategere ibibazo nk'ibi mwaba mutanga mu bushikiranganje
mu bushikiranganje sibwo bwonyene bufize iki kibazo kuko ni kibazo gishamikiye kure nk'uko muvyumvise hariho uruhara n'ibyo gushikiranganje ariko kugira ngo dufashanye mu kwigisha kugira ngo tujijure abubakanye kugira ngo bafate ingendo y'ukujana kwipimisha kwa muganga gupimisha imbanyi bifise abafisemo uruhara ni benshi hariho ngabo bamashira hamwe nk'uyu CAFOB muramwumva boneho nakanya ko muramutsa amashira hamwe adejwe agateka k'abakenyezi hariho ubushikiranganje butandukanye bwo gushigikirana hariho ubushikiranganje bw'intware yo hagati mu gihugu na cyane cyane nk'aha abantu mu kibano kugira ngo turabe mu mibano koko abantu batabana mu nyamwaso nka kumwe babivuga nk'uko umengo birarekuwe k'umugabo asinzi kaziriza ubuzima umukenyezi ibyo bikaba mu nyigisho za miyesi yose hanyuma ikindi no mu gihugu hariho inyigisho zo gukundisha igihugu ndushobora kutangurira kudahera mu miryango kugira ngo abantu bakurane uwo mutima wo gukunda igihugu kandi ndushobora gukunda igihugu mu gihe utabana neza n'abandi n'uwo mwubakanye cyane cyane
birumvika murakoze cyane namwe madame Esperance ni nkihe aho hari inyigisho mutanga zihamagarira abagabo kuza kumviriza kugira ngo bashobore gutegera ibibazo nk'ibi byo guherekeza umukenyezi kwa muganga muzitunganya mute nk'izo nyigisho
ego aho kuri ico kibazo ashaka kuvuga yuko ahanini muri ibi bihe haraheje imyaka bashaka itari mike ngira ngo amashyirahamwe mbere n'igihugu bashaka n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'amashyirahamwe atandukanye eka mbere n'amashyirahamwe mpuzamakunga mwamwe amaze kubona yuko burya icyo kibazo gitoraga umukenyezi wenyine baravuga bati kugira ngo umukenyezi n'ukuri ashobore kumererwa neza ku byerekeye iby'imbanyi yiwe hibure ashobore kuja gukurikirana inyigisho zo kubyara ku rugero aheze imbere yemere na burya buryo bwo gutandukanya ibyaro yuko umugabo umushinga ntahe atabigiyemwo biragoye kuronka inyishu ibereye biragoye ko hoba icyo bita maresulta no kugira ngo umushinga ntahe rero ni umuntu kugira ngo abifishemo uruhara runini rwose kuko murabitwa ari basanzwe ari umutwe w'umuryango mu gihe rero nk'umukenyezi yogenda kurondera ubwo buryo bwo kubyara ku rugero cyangwa gukurikirana inyigisho umugabo wiwe atabizi akagenda yinyegeje urabona biza gutera ingorane mu rugo biracyo gituma rero bategereza kubyumvikanamwo umushinga ntahe akamushigikira mu gihe avuga ati uno munsi ndafise randevu kuja kwa muganga akabimumenyesha hakiri kare bakagenda bajanye agaheza agakurikira inyigisho akazaramwibutsa yuko hageze mbere n'isanga ryo kuja gupimisha imbanyi ari utwo tuntu bamusabye ko bazamufungurira akabimufashamwo akaturondera niwashaka ibyo byose rero tugira tuti hariho inyigisho zatanguye ziza zirahabwa ni nacyo gituma atanarimwe habaye inyigisho zizanye n'ibyo byirondokeje n'amagara meza zishobora kuba atabashinga ntahe barimwo kuko basanze yuko ari icyo bokwita reserement clé kugira ngo kumujyango habe donc habe ineza y'umujyango bahamagara neza mu mujyango byose bitangurira onivo ya famille.
Murakoze cyane gose. Reka duhe abandi banywanye biradijwe ijya Amerika ijambo nabo nyene. Tubandanyize kuri Jean ku murongo. Jean urahora komeye
ndaho.
Kibazo cyangwa cyumviye
ari cyumvira. Yes, niko ndatangura kubyira batangure kuvambere yo kuvuga ngo gufatanya mu rugo. Yego ni byiza kandi ni byiza kandi bahereje umuda umukenyezi kwa muganga ni
Duzijwi Jean kugira tukumve neza.
Eh mugabo hari habandi byasanga bakenyezi mu rugo kuri bavuze byo kwandifa leta sivile. Sanga umukenyezi kubera bamwandikishije asigara mu nzu ebana akabona yuko byose ari ibyo akata mu byati dukora iki akavuga ati n'abandi baraho kuko bitangira kwa karero jewe. Mubwiye ati polisi akavuga ngo bona abandi bo ngo ntibere ngo tuzari ngaho ngo abanicyo ngo tuba arahabo batumira bicaye. Umva rero jewe nabiransabe hari yari nteyano yanjye ishimire cy'uwanjye sanumve yuko ari cyo bo udufasha mu nayiga n'abagabo turahohokerwa rimwe na rimwe.
Birumvikana Jean, none kuri wewe uvuze uti kuba kumbure mwariyandikishe bishobora gutuma umukinyizi ahindura inyifato bigatuma uwo mugabo atamuherekeza canke kuri wewe inyifato y'ukudashaka guherekeza umugabo tugarutse ku kibazo ubona ziva kuki zokemugwa gute hanyuma turaraba nk'ukuntu namwe mwofashwa nk'abagabo nk'uko uvuze.
Kesi kubona umugabo adaherekeza umukenyezi we kwa muganga ari igihe bivana ubugabo bw'umugabo nabwo bikava ku bugabo bw'umugore byose birasa. Umugore ashobora kumuhisha imyambaro inda yaba yatoye hanze cyangwa ibintu ashaka aho yabivuga akabibibwira ubwoba kenshi kwa muganga rero baragwa mu bintu batazi. Kana ninda tari ya hene urugo umukenyezi yijanye wenyine akatinya kubyira umugabo. Kenshi kwa matwa bibone ahantu hese uko gusanye na badukuriye bataba babibona.
Kuri wowe rero igitigiri ciyongera c'abakenyezi baje kwa muganga badafise abagabo biba bituruka ku bibazo nk'ibi nk'ivyo uvuze?
Yego.
Urakoze cyane Jean. Mufaso ni Esperance ugira ico ushikirije ku ciyumviro ca Jean.
Ico ciyumviro ca Jean ntabwo ndagishigikiye gose kuko harya igikuru mu muryango nuko abantu bayaga irango ize ariko aravuga n'ibyo abantu bishiramwo mugabo ahanini ukunda gusanga abashinga ntahe atabifatira ko cane agashira imbere ibi kubura umwanya canke ibinabiriya mugabo ahanini yuko maze kubibona ubu muri iminsi abagabo baratanguye kuja barabitahura n'ahatari benshi mugabo baratanguye kuja barabitahura dufatiye cane cane nka hano mu bisagara. Hari nk'abakenyezi bagenda gupimisha imbanyi nkajya bagenda kora muri kirya cuma cya ethnography ugasanga abashinga ntahe babo mbere baranabyifuje bakavuga bati reka ndagurekeje nze kuraba. No mu gihugu hagati hamwe hamwe iyo baronse inyigisho akababwira ati umunsi munaka urazoza uri kumwe n'umushinga ntahe wawe hari igihe bazanana na cyane cyane kubera icyo bakora baha inyigisho barababwira ibintu byinshi abaha impanuro bijanye n'ibyo kwipimisha n'umubwira wa sida kenshi bavuga bati kugira ngo izo nyigisho mwipimishe wenyine ni ngombwa yuko muzanana n'umushinga ntahe wawe. Kenshi bakunda guca bazanana kugira ngo bipimishe kuko abantu batanguye kunyugwa anyugwa n'uko imbere yuko abantu bibaruka cyangwa umukenyezi amaze gusama ni byiza yuko imbere ya byose abanza kwipimisha umugera wa sida ari yuko uko ari babiri umugabo n'umugore bo mu rugo bipimisha kugira ngo bamenye uko umubiri wabo yifashe hanyuma bashobore kubakurikirana neza kwa muganga kandi ahanini ndabona yuko ibyo biriko biraza buhoro buhoro kuko je nibyo nkoramwo ndakorera mu gihugu hagati urasanga yuko inyigisho z'abanesha kiyago nkuko pamphlet yabivuze inyigisho zabo kwa muganga bijya gitayizi kation pour la sante usanga bibabwira kandi abantu bariko barabitahura buhoro 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 mugabo ndabona ko biriko biraza kandi n'ikintu n'ukuri gihambaye cyane umugabo ahaze muri ibyo saca hari ngorane kandi byo bituma n'ukuri mu rugo haca haba urukundo n'uyo mwana avutse akaza nyene ameze neza kuko umushinga ntahe acaguma akurikinana umugabo wiwe ku munsi urabona n'ingene bica bimeze
ni navyo mu gushikiranganje bw'amagara y'abantu murantunga mu gushikiranganje bw'amagara y'abantu mushinga nahe bu pamphlet bukuru yabivuze kuri mwebwe namwe mushinga nahe ku iki kibazo co bakumbure nkuko Jean yabivuze kiva ku bube gite bw'abakenyezi mu byumva gute
abagabo turakunda kwiyorohereza birashobora kuba kuwe gito bw'umwe cyangwa uwundi ariko cyane cyane iyo ni imvugo urabona impinga iracyari ndende kuri urugendo turimwo wumvise yuko na yavuze ikintu ntashigikiye yuko ngo umukenyezi umwandikishije ngo acagara mu rugo urumva ko tugifise urugendo rw'inyigisho rutari ruto oya nuko ikiciyumvira ubwa mbere nagira ashigikire uyu mupfasoni nije mbazi ibyo avuze n'ibintu bitomoye nanje nongere ko nk'umukozi w'ubushikiranganji bwo kumubungabunga amagara y'abantu nuko turabona ko ubunye inyigisho zitangwa turageze ku rugero rw'abagabo baherekeza abagore babo ruriko ruraduga ku bice nka 30-40% murumva turi umuntu agira havuye mugabo hariho abantu baciyumvira nk'ibyo nk'uko umukenyezi umengo nta jambo mu rugo umukenyezi ategezwa kugira ijambo mu rugo ariko simbuze ko bose ari ntongana ari ntore Yohana nyumve Jean anyumve anduhunge byoshoboka yuko mu mibano usanga byoshoboka ariko tugarutse kuri iki kibazo ntitwota ikosa ku bakenyezi nuko abagabo n'abagore bategerezwa kugira inyifato y'ingene barondoka babigiye inama na cyane cyane ko urugo tubigaruke ko nka kurya bama bivuga no muri Bibiliya niko babivuga urugo ni babiri bagasoneranira bakabana byongeye bakavugana ibibazo byerekeye urugo rwabo muri byose na hose
murakoze cyane rwose mushinga nawe bukuru ubandanyirije ego
hari cyo nagira nongere ko
ego duheraheza umwongere ko
babivuze mbere nuko ahandi nawe birakunda gushira ugasanga hari abagabo bamwe bagira bati mbega nterekeje umugore kwa muganga atari n'umwana ngo bose bagira ngo yanyifatiye biracika ibyo bijyanye na bimwe by'imico umuntu acyayishyiramo ati mbega yabonye tujye tubangikanije ukinjirana kwa muganga tugasohokana amakuru y'indishyango tukagarukana bace bagira ngo mbega ujya mugabo uri wera mwifati rero bimwe by'imico ikirundi abantu bishyiramo bariyonongera kandi
telefone iratangiye kugorana gato madame Esperance ngira ngo sinze ya karere urimo hariho akaruru kariko karajiramo ariko
oya n'imvura irikiragwa
imvura irikiragwa ibijumbura murakoze cyane gose tuko turaja ku musozo w'ikiganiro murakoze cyane gose batumire bacu mu kiganiro cy'uyu munsi muharanira ineza y'abakenyezi kuri uno munsi wa gatanu haturaba neza na neza ubuzima bwabo ineza yabo ndashimiye cyane gose mushinga na Pamphlet bukuru mu biro by'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu ajejwe kwigisha no kujijura abanyagihugu kugira inyifato nziza kugira abagira amagara meza ndabashimiye namwe mwese nawe madame Esperance Nijembazi umuyobozi urunani rw'amashyirahamwe haranira ineza y'abakenyezi CAFOB mu Burundi nabahamagaye bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro nabashimiye cyane mwari muri kumwe na Oyani Tangishaka mu kiganiro muri Isanga mugire umunsi mwiza mwese
Radio Ijwi rya Amerika.